n'umwanya wo kwibuka ibihe bya Pasika. Haba hari ibisonga bitandukanye umuntu ashobora gufashwa nabyo mu kurimbura no kwibuka igikorwa Imana yakoze biciye mu mwana wayo, haba mu isezerano rya kera cyangwa isezerano rishasha. Twari n'ubushobora kubandanyiriza aho tuba tugeze nk'ishinge, ni ukuvuga mu gice cya Pawulo yandikiye Abaroma, ariko twiyumviriye ko uno munsi twosohoka gatoya mu rugendo twarimwo rw'ikete ry'Abaroma, tukaraba igisomwa gisubira kadufasha neza kwibuka ivyabaye, insiguro yavyo, ariko kandi n'ico bivuga ku buzima bw'abera ba misi yose. Rero uno munsi turaza guhindura gahunda gatoya twerekeza amaso mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 24. Turasoma duhereye kuri 36 gushika ku iherezo ry'igisomwa, hanyuma uce tugaruka dusome guhera kuri 44 gushika kuri 49, niho tuza gutebera mu buryo bwo kurimbura. Gusoma imbere n'inyuma biradufasha kugira igicapo c'ivyari ko biraba, kugira ngo aya majambo ntabukwa yonyine, hanyuma mu buryo bwo kurimbura ce twegera imirongo ido nito. Kaze abashitsi n'abasangwa kuco Imana yaduteguri dusangire. Yesu yiyereka abigishwa biwe, Luka 24:36. Bariko baravuga ivyo, Yesu bwiwe ahagarara hagati muri bo arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba bacika ivutu bagira ngo n'umuzimu babonye. Arababaza ati nigiki kibahagaritse imitima, kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimumurakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Avuga ivyo abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge, akanyamuneza kakibabujije kuvyemera. Bariko baratangara, arababaza ati hari utwo kurya mufise hano? Bamuha iki gice c'ifi yokeje, aracakira akirira imbere yabo. Arababwira ati aya n'amajambo yanje nababwira mwiri kumwe namwe, y'ingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no mu mazaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye umunsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe murizabona vyo kuvuga ivyo. Umve ngira ndabarungikira ico Data yasezeranye, ariko mugume mu gisaga kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashitsa ahari abana n'i Betaniya aterura amaboko arabahezagira, akibahezagira atandukanywa nabo aduzwa mu ijuru, nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rushengero ubudasiba bashima Imana. Kadusubiremo guhera kuri 44. Arababwira ati aya niyo majambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, y'ingene ivyanditswe kuri jewe vyo mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo. Umve ngira ndabarungikira ico Data yasezeranye, ariko mugume mu bisagara kugeza aho muzokwambika ubushobozi buvuye mw'ijuru. Uhoraho Mwami Mana, uhezagire ijambo ryawe mu ishengero ryawe, kubwa Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Umuntu ageze ngaha ku mpera y'igice cya Luka, ntashobora kureka kwibaza ahageze neza, ahariho, na cyane cyane yuko ariyo majambo ameze nk'ayugara igisomwa. Igihe cyose dusoma ubutumwa bwiza bwa Luka cyane cyane, ngira mwarabibonye abo twabanye mu mwaka uheze mu rugendo rw'ibisomwa twagiye turarimburira hamwe, Luka iyo ari kurandika ugwete rwose ruba rwubakiye ku gice cya mbere umurongo wa kane. Luka ntiyandika mu kirere, yandika yandikiye umwubahwa Theophile, afise n'intumbero y'icyo agomba kumushikiriza. Igice cya mbere cya Luka umurongo wa kane avuga ngo ndakwandikiye umwubahwa Theophile kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakekeranywa. Icyo aza gukora cyose guhera ngaha mu gice cya mbere gushika aho twasomye arangirije runo gwete, ni uko afise intumbero yo gutanga idonido, kuko aya majambo Theophile yari amaze kuyumva no kuyigishwa, ariko yagomba gusubira kumufasha ntamenye gusa ibyabaye, abimusobanurire neza ibyabaye, aheze anamwereka insiguro y'ayo majambo kugira ngo amenye neza. Atari ukumenya ibisanzwe byo gucisha ko, ariko kumenya ko gutahura n'ukumira ko n'ukwizera yuko aya majambo ahava amubwira cyangwa yamubwiye, kandi aya majambo ari ay'ukuri. Ibindi byose byoba ibinyoma, ariko iri ni ryo ry'ukuri, veritas. Kandi iyo umuntu yakiriye ukuri, umutima wiwe urashikama akagira ukudakekeranya ku kwizera kwiwe Imana iba yamugabiye. Imana ishimwe cyane. Iyi ntumbero Luka yari afise kuri Theophile ni ijambo ry'Imana rifise no kuri twebwe, yuko turiko turasoma aya majambo twibutswa tumenya neza ibyabaye. Tutamenya ibisanzwe mugabo tubibona tubyihweje, tukongera ko tukanakira insobanuro yabyo, tugasobanukiwe kuko Umwami Yesu arisobanurira ku byo aba yarabayeho kandi aba yarakoze. Maze mu gusobanukirwa n'uku kumenya neza, natwe tugashobora kubaho tutanyiganga, dushikamye neza mu kwizera kwacu. Imana ishimwe cyane. Rero aho tugeze ni mu mpera, ni mu mpera y'uru rugendo Luka aba ariko arerekana Imana ibatanze mu ijambo, aho Yesu yariko aratanga amajambo ya nyuma imbere yo kuduzwa mu ijuru ahejeje kuzuka mu bapfuye. Ni byiza kubimenya kuko aya majambo twasomye y'imbere uhereye kuri 3:6 avuga ukuntu muri iki gice cyo hejuru Yesu yagiye ariyerekana. Yari yerekanye hejuru aravuga ku bagore, hanyuma kubigishwa, hanyuma ku bagabo babiri b'Emausi, hanyuma kubigishwa gushika nahagenda gusangira nabo. Iki gisomo kitugereje aho Yesu yagenda ariyerekana ngo mu buryo bwinshi ku bantu benshi mu bihe bitandukanye, kugira ngo abantu bamubone neza ko yazutse mu bapfuye. Imana ishimwe. Si akantu gatoya Luka acishamo ko kongera koya. Luka abanza gutanga igishinga ntahe yuko Yesu ntiyazutse acaturuka mu ijuru ubwo nyene. Yarafashe umwanya wo kwiyerekana. Yiyerekana yereka abigishwa biwe yuko yazutse afise umubiri. Ngaho uyo mubiri afise si nka wa wundi yari afise ubwa mbere, ngo ni umubiri ufise kw'inguma, ni umubiri ufungura agasangira nabo, ariko ngo ni umubiri w'ubwiza no gukayangana, ni umubiri w'izuka. Yaragomba ko bamubona yuko ivyo Yesu byamubaye ko ari navyo kandi abikiye abera bose. Si Luka tangura gutanga igishinga ntahe cukwerekana les apparences za Yesu kubigishwa biwe, kugira ngo bahamubonye neza rero ko yazutse. Amajambo aza kubaganira abaye gushira hamwe urugendo rwose bagiranye. niho leta tatu na gatandatu gusha kuri 43 hamwe no hejuru yawo tubona ibice byinshi no mu buryo bwinshi Yesu yagiye ari yerekana kugira ngo ashingire nahe izuka ry'umubiri mu ishengero ry'ikorino hari ikibazo gikomeye cy'uko abantu bavuga ati umuntu azuzuka mu buryo bw'inkemu gusa canke byarabaye canke byaraheze ariko Pawulo mu gice ca 15 c'Abakorinto ba mbere avuga ati oya hari imibiri itabora imibiri idapfa itagwara ariko n'imibiri y'ubwiza tuzozukana kuri wa munsi Yesu azogarukira gutora ishengero mu gishinga naye gikomeye cizuka atarizuka kandi risobanutse izuka mu buryo bw'umutima n'umubiri igihe umwami Yesu azogarukira rero Yesu abiyishuriye abiyeretse ko yazutse koko niryo jambo riguma rikoreshwa araheza akabaganiriza amajambo ya nyuma imbere y'iduzwe ahejeje kubiyereka agasangira nabo nk'uko yabikoze ubwa mbere aca baganiriza aya majambo ya nyuma n'amajambo adasanzwe asubiramwo bya bindi nyenje ibyabaye insiguro yaje n'ikimana igomba kubikoresha kubwabo aha niho tugomba kumviriza Imana natwe ngo tumenye ibyabaye insiguro yaje n'ingene Imana yifuza kubikoresha mu ishengero Imana ishinga cyane habaye iki umurongo wa 44 ngo Yesu arababwira ataniyo majambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe n'ingene ibyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no mu mazabu bikwiye gushyikwa uyu murongo uratekeyemwo ibintu byinshi cyane bantu b'Imana Yesu ariko araganiriza abigishwa amajambo ya nyuma nimuraba habasubitse ntabatwara mu by'impenko n'izo mu kirere ntabatwara mu by'imbere cyangwa ibyabaye gusa abasubiza ku byanditswe Imana ishinga cyane ababwira ati nimusubire mwibuke nimusubire mwiheze neza yuko nta kintu na kimwe cyabaye muri rya misi Yerusalemu Imana itari yaranditse ntiyabivuze gusa mu kirenge ntiyabitanze mu buryo bw'ivyumviro gusa ntiyabyikoreye Imana igikorwa yakoze Luka yerekana ingene Yesu mu kuremesha mu gusezera mu guhagarika hamwe n'abigishwa biwe abasubiza ku byanditswe byose ibyabaye byose mwene majambo nimusubire murabe ingende Imana byayihimbaye yuko umugambi wayo yarawiyumviri yarawuteguye ariko mu kugira neza kwayo irawuhishura irawugaragaza itawuhishuye bibaye gusa ariko yarawuhishuye mu guhereza abantu mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ngo bandike ikizoba cyose cy'umugambi w'Imana wagakitsa nimusubire mwibuze ngo niyo majambo Yesu yababwiye yuko ingene ivyanditswe kuri we byose cyari bikwiriye gushika mirani majambo igishika cyose cyabaye cyose nticyari ikiguyeho cyane igihamana cyari kivanye na wa mugambi w'Imana utayegayetswa uhagaze mu ijambo ryayo abantu bagomba kumenya Imana abantu baragomba kumenya iyi si rimwe imvururu nyinshi iri kwivarijate mwanditsi wa kera yakoresheje ijambo mu gitabo yanditse ngo selon le plan bisigura ngo ikintu cyose cy'umugambi w'Imana ngo yaragihishuye yaracerekanye mu ijambo ngaha ruka akoresheje amajambo akoresha ngo ibyanditswe vyera akoresheje ijambo ry'isezerano rya kera akarivuga muri bya bice isezerano rya kera bitatu ngo ni bya Mose ngo ni iby'abavugishwa hamwe no mu mazaburi bantu b'Imana ibyo byose biri hamwe birigenda birakurikiza iby'umugambi w'Imana twebwe tuba hakuno y'umusaraba ibyo dufise hoho si ibyo gusa dufise n'igikorwa hamwe n'amajambo y'umwami Yesu ataza akuraho ibya kera mugabo azayerekana ingene ibyari byaravuzwe n'abo ba kera byose byujurijwe bigashikishwa muri we. Nacyo gituma irindi jambo rikomeye ry'uyu murongo wa 44 ni uko ibyo byanditswe byose byanditswe kuri nde? Kuri we. Si byanditswe gusa ariko icya kabiri kiri muri uyu murongo kandi gikomeye gusa ni uko ngo ibyanditswe byose kuri we byategerezwa gushirika. Abantu b'Imana aha nyine muri Luka 24:26 Yesu ari ku rugendo rw'Emausi ni ko abwira abo bariko baratambukana babigishwa ngo atangura kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose abasobanurira mu byanditswe byose ibi byamwanditswe ko suku umugambi w'Imana yawishuriye kuva ku ntango gushika ku iherezo ry'ibyaremwe itanguriro rimwe gushika Yesu azogaruka n'umunsi w'imanza mu byahishuriwe Yohana. Suku umugambi w'Imana tuwufise gusa ni uko umugambi w'Imana dufise wose mu byanditswe byera atakindi bivuga ko kiretse umwana w'Imana. Nacyo gituma usoma wese ntasoma yironderamwo nasoma aronderamwo icyo gukora n'ingingo yo gufata ntituja mu ijambo ry'Imana tugomba ubwenge bushasha bw'ingene twubaho bantu b'Imana. Oya, kubera Bibiliya ntivuga ibintu n'ibihe bizoba gusa ibyo byose uri kuganirije hamwe bihishura uwo mwana w'Imana. Sigura ngo iyo umuntu asoma akurikiza inkuru ku yindi gitabo ku kindi uri ko aravugwa wenyine uri ko arahishurwa mu bwiza bwiwe n'ubwaguke bwiwe ngo ibyanditswe byose bivuga kuri uwo mwana w'Imana gusa ibyo byose ntibiteza gushika uko idate yabiteguye Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana ahantu Yesu ari kwagarukana abigishwa kuri ya majambo y'ibanze ko atamuntu ashobora kumenya Imana kiretse biciye mu mwana wayo kandi ko atashobora kumenya umwana w'Imana atamubonye mu ijambo ry'Imana.
Haleluya.
Nta bundi buhinga nta bundi buhizi abigishwa bari bakeneye kumenya ati none naho Yesu atobari ngaha dusigaranye iki dufise iki? Babingene batashe banezerewe ngo batashe beyutse mwibuka ubwoba bari bafise Yesu akibabwira ko azobabazwa mwibuka amaganya bari bafise babona yuko Yesu ashobora kubavamwo ngo ariko bataha beyutse batekanye kubera iki? Kuko iby'Imana yahishuye by'umwana wayo byose yabibasigiye. Haleluya. Bantu b'Imana imyaka yacu si gusa ariko no mu gihe cya kera n'ikizoza abantu baragomba guhambya Imana biciye mu zindi nzira. Umuntu aguvuga ati jewe ndakeneye experience nshasha y'Imana ndakeneye spirituality nshasha ndakeneye igitabo cyomfasha gishasha ariko ibyo byose bantu b'Imana hari igihe bicika ibisamaza umuntu agaheba cya kindi kimwe. Abantu baravuga ati inzira zose zishikana mu ijuru ariko niba turi ku munsi wa Pasika Pasika y'umwagazi umwe w'Imana gusa nuko atarindi zina atawundi n'umwe abantu bashobora kumenyera ku Imana atari Yesu wenyine narindi dini nta kindi kintu nta wundi n'umwe ngo Yesu ariko arasenga muri Yohana 17 asenga gute ngo bakumenye wewe n'umwana wawe umurongo w'indwi. No nuwo mwana w'Imana twomumenya gute? N'ahantu umuntu yiyuganira akaja gusengera oya n'ikintu umuntu yiyumvira agateba agashikira agahanze oya kubera iki? Kuko uwo mwana data ntiyamuhishije ngo yaramuhishuye kuva kera gushika ku iherezo yuko kumumenya uyobonye niko kumenya data no kuja mu bucuti nawe Imana ishinge cyane. Abigishwa inyuma y'izuka kubona ubwiza ngo batangara banezere bafise ubwoba kubona Yesu yazutse icyo bagumana icyo bafise ni cyanditswe cy'Imana kivuga umwana w'Imana kugira ngo abera bose bahore bakomerera muri uwo gusa. Nimba abigishwa bakira icyo bari bafise basigaranye uno munsi duhiriwe duhishije dufise icyo bari bafise nawe nyine inkuru z'ubuzima babanyeho na Yesu nizo dufise nyene uno munsi dufise umugambi w'Imana wikwije wuzuye atakindi kintu coza kidusoba cyangwa kitunyiganza kitahishuwe muri iryo jambo ry'Imana. Mora ntangara y'abakuri jewe no kubandi ingene ubuhinga tubayemo bwa none ibisamaza ari vyinshi kamere kacu katuremera gose. Muze murabe umwansi yariko arakorera hagati mu bantu. Ikintu ca mbere yamagomba nuko ijambo ritavugwa, ijambo ridasomwa, ijambo ridaseswa neza, canke naho niyo risomwe rigasomwa nabi rigasigurwa nabi. Kubera arazi yuko muri ivyo niko kuyoba kwa mbere gushoboka. Shengero ry'Imana, turiko turahimbaza Pasika. Imana yongere igarukane imitima n'ubwenge bwacu kuri iki kimwe gusa, ata kindi. Umwana wayo ahishurwa mu ijambo ry'Imana. Ariko iri jambo nyene urashobora kurisoma ikaba inkuru. Umuntu arashobora kuyisoma akamenya ivyabaye. Naco gituma uno musi dusohotse mwabonye abantu benshi bagiye gusenga no mu misa. Kubera iki? N'ahantu hakeya mu bihugu cacu uza gusanga inkuru za Bibiliya tutazizi. Mbwa kumenya inkuru za Bibiliya siko gusobanukirwa no kwakira ivyabaye. Rero guhera kuri 45 gusha kuri 47 aca baheza insobanuro y'ivyo. Atari urwandiko gusa, atari inyuguti gusa z'uyu mugambi wose uhishuwe, mugabo uyu mugambi wose uhishuwe urafise insiguro kandi insiguro ikomeye. Niyo aca abahereza 45 akoresha aya majambo Yesu ngo maze abungura canke abugurura ubwenge, ngo abugurura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Atari ugusoma gusa ariko ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe, ivyo vyanditswe n'ibihe bisigura iki? Yuko Kristo yari akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kugira ngo ukwihana no guharigwa ivyaha bikwire mu mahanga yose. Imana ishimwe cyane. Uwo mugambi w'agakiza w'Imana n'uyuhe usobanura iki? Iri jambo Yesu akoresheje ngo abungura ubwenge canke abugurura ubwenge, kuritahura neza twofashwa na rya sengesho rya Pawulo mu Benyefeso ba mbere 18 ngo ndasenga Imana. Pawulo ariko arasengera abera bari Efeso ngo yatse umuco wayo kugira ngo ibahe kumenya no gutahura ivyanditswe vyera. Iri sengesho bantu b'Imana si ikintu gikoroka nka regeneration, nuko ahubwo ukugira mpemu no kugira umwana w'Imana, umuco w'umwana w'Imana uduha gusobanukirwa icyanditswe, uduha kumva no kwakira neza icyanditswe kuko gisobanutse ubwacu. Iki ni igikorwa c'Imana ikora hagati mu ishengero no mubera kugira ngo habe hariho atari inkuru gusa ariko hahoreho ukwakira no gusobanukirwa no gukura mu kumenya mu bwaguke bwinshi. Akarero gasanzwe n'akanya ishengero. Umuntu ashobora kuba yarakiriye ko Yesu yazutse mu bapfu, ko yapfuye akazuka umunsi ugira gatatu. Muga ubwaguke bw'ivyo n'amashami y'ivyo n'imizi y'ivyo n'ubwiza bw'ivyo nibihora bireka gukura muri twebwo turimbure mu ijambo ry'Imana. Tuba ivyo twakiriye, ivyo twamenye n'ivyo tubandanya tumenya, ivyo twumvise tubana tubitahura gusumba. Imana igenda iradukuza, igenda iraduha kwakira no gusobanukirwa kugira ngo tumenye uko kuri neza tukugumbira tugukomereramo. Ngo Yesu Yohana 20 azava ngo yarabahumekeye ko ahava ngo arabugurura ubwenge kugira ngo bamenye iki? Yuko Kristo yari akwiye kubabazwa akazuka mu bapfuye. Tugeze ngaho, inde Kristo? Iri jambo akoresheje rya Kristo ni jambo rya Mesiya, bisigura ko uyu Mesiya muri yari yavuzwe muri 44 ko yari yarahishuwe kuva kera. Ntitwahinjiye gose, ariko umuntu naho yosubiza amaso inyuma arabona ko kuva mu itanguriro gatatu Imana isezerana uwundi mwana n'urubyaro ngo ruzohonyora ku mutwe w'inzoka. Itanguriro gatatu 15 niwe mwana azovamwo uyundi muryango abwirwa Aburahamu arengeye Isaka. Mose aza kuba umuvugishwa yatanzwe mu gitabo cyo kuvayo ariko Mose nyene baza kwabwira ati hari uwundi muvugishwa nsumba azoza mu gihe Imana izoba yagendeye ngo izane inganji yayo yuzuye itari ya Isirayeli mu buryo bufadika. Uriko urasoma niwe Yosuwa aboneka nk'umugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Dawidi ni umwami ngo yari afise umutima w'Imana ariko ntiyashobora kuzana inganji y'Imana. Niwe nyine avuga ati umwami wanjye yabwiye umwami wanjye ngo niwicare iburyo bwawe gushikaho nzushirira abansi babo munsi y'ibirenge. Dawidi nyine ubwami bwiwe niwe yabona yuko hari uyundi Mesiya azoza mu nyuma azozana inganji akaba umwami arengeye Dawidi. Aha rero twavuze bavugishwa nka Yesaya. Yesaya duhora twumva mu gice cy'icyenda dusoma ku Noweli yuko hari umwana azotuvukira hagati yitwa Emmanuel. Yesaya 42:53 avuga yuko Imana izotanga Mesiya, Mesiya mbwa w'umushumba babazwa. Ngo Mesiya azoba umushumba babazwa ngo mu ntimba ziwe niho tuzokirira ibyaha byacu. Bantu b'Imana, ibyanditswe byose bivuga kuri we. Kuwo Mesiya guhera mu itanguriro uciye ku bavugishwa bose uciye ku byanditswe byose na ya mazaburi yose Dawidi yandika byari byerekeje ko Kristos Mesiya ngo uyo w'umwami w'umuvugishwa w'umuhereza rutaroni w'umugabisha ruta Yosuwa ariwe mukuza azobabazwa. Bose berekeza naho bahwihwisha badatahura na kwijana y'ibizoba yuko Mesi kizomuranga no kubabazwa abibukije Yesu ngahabigishwa biwe icari camuzanye icari caranditswe nibibaguye ko agomba batahura ingene inkuru yose ari imwe ari umutima umwe atari gishasha caji ariko yuko Imana icyo yatanguye iko irakibandanya batahura iki rero yuko uko kubabazwa kwa Kristo ni kugira ngo muri ayo maraso yiwe Yesu atanga ikiguzi cy'urubanza rw'Imana ku munyabyaha ngo umugororotsi yapfiriye abanyabyaha. Abikorino 2:5-27 Yesu agororotse atigeze kubona ibyaha yova amaraso gute yobabazwa urubanza rwa nyuma gute kiretse yuko icyo kiguzi ciwe gifise ishingano muri wa mugambi w'Imana yuko Kristo mu kubabaza kwiwe atanga amaraso yiwe kugira ngo ahongebe yishure ikiguzi afuke ibyaha byabihishije muri w'Imana ishimwe cyane. Kristo yarakwiye kubabaza ngaho se kubabazwa gusa ngo akazuka umunsi ugira gatatu. Vyari vyaranditswe tubizihe ko azoza ku munsi ugira gatatu. Yesu nyine arabishinga inama 12 kuri yo natwasomye. Abafarisayo baramubaza bati mbega none duha ikimenyetso kitwereka yuko wewe ari wewe Mesiya twari turindiriye. Yesu arababwira muri 17:12 ati nta kindi kimenyetso muzoronga keretse kimenyetso cya Yona. Nkuko Yona yari mu nda y'urufi iminsi itatu niko umwana w'Imana azoba mu nda y'isi iminsi itatu maze umunsi ugira gatatu akazuka. Nivyo ashingira intahe nyine ati ibi inye bizoba biranditswe bifise ibitutu vyinshi guhera kera nta gishasha Imana izanye ahubwo Imana iri kwirashitsa ivyo yasezeranye Imana ishinga cyane yuko atanze ikiguzi. Rero Kristo ntazoguma mu mva Kristo ntazoguma mu rupfu kuko urupfu rwoba rumunesheje kandi urupfu rwazananywe n'icyaha kugira ngo atange ikiguzi imbere y'Imana. Rero aneshe uruboyi rw'icyaha arigo rupfu akureho izo nkomezi zose z'icyo kiri azozuka mu bapfuye afise ubugingo kandi ubugingo bushasha kandi ubugingo buhoraho. Harimo ikiguzi harimo n'insinzi y'umwana w'Imana. Yesu ariko arabafasha kwakira no gusobanukirwa akoresheje ibyari byanditswe neza ati mumenye neza yuko harimo ikiguzi cyatanzwe hariho n'insinzi mufise muri jewe Imana ishema. yuko Kristo byari bikwiriye kubera kuko Data yabiteguriye, byari bibereye kuko umwana w'umuntu nta kindi kintu cyashobora kumukiza kiretse Kristo atanze. Maze ibyo Yesu yakoze rero ngo bigashikira abantu 47 kugira ngo ukwihana n'uguharigwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose. Ibyo Yesu yironkeye ku musaraba, ikigongwe cy'ibihe bidashira imbere y'urubanza rw'Imana, si cy'abamwe gusa, nticyari cy'Abayuda cyangwa cy'Abagiriki gusa, ngo mu mahanga yose. Icyo kigongwe gishikira abantu kubera iyi nkuru ya Kristo yabashikiriye bakayumva, kugira ngo biheze bivugwe, byamamare, bikwiragire, bishike mu mahanga yose. Ariko iyo nkuru y'ibyabaye n'ibyo Yesu yironkeye ku musaraba, umuntu akabigumbira mu kwihana, mu kwiheba wenyine n'ukugororoka kwiwe n'ibyiyumviro byiwe n'ibikorwa byiwe, akakira iyo ngabire ivuye mu ijuru ayironkejwe n'ubuntu gusa atakindi. Imana ishimwe cyane. Aba bigishwa ariko barumviriza aya majambo bumva inkuru nziza idasanzwe yuko ibyaraye bibaye muri iyo minsi Yerusalemu, yuko ibyo Data yiyuzurije harimwo ingabire imwe yonyine atakindi kintu umuntu yoyigereranya nayo. Bariko barasenga kare, bitigo turasenga, turasimbigwa imbere rwose n'ibitubakiriye ku mutima, amagorwa turimwo, ibibazo, ibyiyumviro, ibituremereye, turitangirwa imbere rwose n'ibiri hagufi cyangwa ibyo mu ndwiza, kandi bitunyiganjije bijyanye no kubaho kwacu kwa misi yose. Bantu b'Imana, ibyo bibazo bimwe birashobora kuzokemuka, ibindi bikahaguma, ibindi bikinyuka, ibindi bikavaho utarinze no kubisengera. Mugabo umuntu w'Imana, iyo tuvuze ko atabagwa mu nyonga z'Imana, atabagwa ni iki gute? Ibibazo nibyo tubaye biba bininiya, kubera iki kiba cyabaye gitoya? Ubwiza bw'umwana w'Imana n'ingabire dufise y'ikigongwe cyayo n'uguharirwa ubushangashigwe n'urubanza rw'Imana, iyo biba bitoya mu kubaho kwabera, ibibazo biradusenyora. Ntabwo navuze kutabibona, navuze iyo bibaye bitoya. Ugutabagwa kwacu kwaba kumwe kwa mbere, kwaba kwa misi yose, si uko tuza kuronka inyishu z'ibyo bibazo izo Imana yarabiteguye mu rukundo n'ubuntu n'ububasha bwawe. Mugabo ugutabazwa kwabera, ugutabarwa kwaba bigishwa bari bagira barumvikwe, kwari guhagazwa yuko bahora bagaruka gusubira kumwiweza n'igikorwa yakoze, gusubira kubona ububabare yatanze, amaraso yatanze, ikigongwe kiduhesha amahoro n'Imana. Uko umuntu ahora agaruka abisubira nka byiwe, nico gihembura imitima yacu, kigasubiza ibyizigiro by'ibi cyanke biriya, maze ibindi byose tukabibamwo amaboko yacu ataritse imbere y'Imana, turindiriye icyo yohitamo cyose. Birakwiriye kandi birabere ku ishengero rihora ryibukanya kubera mu kubaho kwacu kwa misi yose na kamere turabyibagira. Wa mubi arashyiraho igipfungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga guharirwa ibyaha byacu, gukugwaho ubushangashigwe n'uburakari bw'Imana, tukabibona ibisanzwe. Ariko iyo umuntu asubiye akamubona akabyihweza, tuvuga tuti nimba dufise iyo ngabire atari muri ubu bugingo gusa ariko no mu bugingo buzoza, ibisigaye byose n'amahoro Data n'ibindi arabibona. Kuko nta muntu Imana yohike ngo n'ibindi ntizobimutunganirize ibikoresheje ikigongwe ngo kugira ngo muri we ukwihana hamwe no guharirwa ibyaha bikwiye kwamamazwa mu izina ryiwe gusa kandi mu mahanga yose. Rya jambo riragaruka, ibyagezwe bivuga we gusa, ibizovugwa n'ibizokwamamaza mu mahanga ni mu izina ryiwe gusa. Agakiza nta handi gashobora kubonekera kiretse mu izina rya Yesu. Abakiriye ibyo rero, muce wa gatatu guhera kuri 48 gusha kuri 49, ba bandi bamenye ibyabaye bagaheza bakanakira insobanuro y'ubu butunzi n'iy'ingabire isumba ibindi, ibikurikira n'ibihe Yesu niko acabwira azigishwa biwe. Namwe yavuze Yesu kuri ibyanditswe aravuga Mesiya, ubu nahahindukiriye abigishwa biwe. 48, namwe muri byabona byo kuvuga ivyo. Cya kabiri, muri umuco wa gatatu wa nyuma, ariko mu kuvuga ivyo nyumve ngira ndabarungikire ico data yasezeranye, muze mu murindire Yerusalemu. Namwe abigishwa ba Yesu ngaha niwe ko barabwirwa muri ibyabona byo kuvuga ivyo. Ijambo rikoreshejwe ryo kubicabona Luka mu gitabo ciwe ca kabiri, arico gitabo civyakozwe n'intumwa, mu gice ca mbere 8 araza kurigarukana ingene Yesu yababwiye ko bazoba ivyabona. Iri jambo ry'ivyabona rifisemo insiguro zibiri, hamwe n'ico umuntu yabonye kandi yakoze ko yiharije yabayemwo c'ukuri. Ibiko niko Yohana aza kubivuga muri Yohana wa mbere igice ca mbere 3, ati ivyo twabonye twikoreye ko twa nivyo tubashingira intahe, nivyo tubabwira. Kaba hariho ikintu c'ukuri ca mbere c'uko ata muntu ashobora kuvuga ivyo atabonye atariko arabesha canke atabayemwo atariko arabesha. Mugabo kandi ubugira ijambo rikoreshejwe ni uko aba bantu suko baribonye gusa, suko babibayemwo, suko uyo mwami Yesu yabaye uwabo gusa. Mugabo ngo aba bantu bakwiye kuvuga ivyo, hari n'ico kuvyakira, hari n'ico kubibona no kubitambukiramo nkuko babigishwa, harimo n'ico kubishingira intahe abandi. Bantu b'Imana murabe neza, nababwira ngo abantu bazobana ubuzima bwanyu bwiza baheze bamenye. Nababwira ngo muze mugire ibikorwa vyiza niho bazoca bamenya. Ijambo akoresheje nirivuga gisobanuye, ivuga riti mwebwe muriko muragendagenda muze muproklame, muze muvuge, musigure, mwerekane ivyo nyene nanje nabahaye. Vya bindi vyanditswe bimwe Yesu yashitse nivyo vyo kwamamaza, gusigura no kwereka, ata kindi tubisohoramwo kiretse wa mwana w'Imana gusa. Abantu ngo bazokira gute niyo batumva, bazokumva gute niyo bataronka umuntu agiye kubabwira, umuntu nawe yogenda kubabwira gute nawe nyine ubwiwe atakiriye ngo afashwe. Bantu b'Imana, iri jambo ntiriko riravuga kuvuga Yesu Yesu gusa mu kirere canke ivy'idini n'ibitandukanye ivyo vyari vyose n'ibisanzwe. Iri ni jambo ryo gushingira intahe, ryo kuvuga ivy'ukuri n'ivy'ubushobozi vyahishuwe mu ijambo ry'Imana. Abera badahengeshanya kwama bakuklama, bavuga, baze bavuge ivyo. Naco gituma abigishwa banyene begeye imbere baza kubwira abantu ati twebwe twariharije igikorwa co gusenga no kumanyura ijambo ry'Imana, kuko mu gusenga no kumanyura ijambo ry'Imana niho abantu uhereye Yerusalemu guca ku mahanga yose bazomumenya. Ubushobozi bw'Imana bubitse hehe? Bubitse mu bikorwa bindi haba namba. Ubushobozi bw'Imana, Imana yabubitse mu ijambo ryayo, ko nkempu akora igikorwa buriko buravugwa buriko burasigurwa ngo bwa bushobozi bw'Imana buzura abapfuye bugazana guharirwa ivyaha mu kwihana bugakorera hagati y'ishengero vyabona ikibaboneka ko iyi si gahunda ngira mwabibonye iyi si programme ya evangelisation habanamba ubu n'ubuzima bw'ababigishwa kandi iryo jambo ry'ukuri n'umuntu yabanye na Yesu yakiriye ubuzima bwa Yesu yagendanye nawe nawe nyene rero kubera ibyo experience aba ushingira intahe uvuga ayo majambo bigaherekezwa n'ubuzima uwo mwana w'Imana. Abigishwa arabahindukirira ati si nkuru gusa muzi sice sigura ariko data aba yifuza iki kuri mwebwe ko mu kugenda kwanyu no mu kubaho kwanyu muba bashingira intahe ivyo si ivyo si ivyo gusa araheza 49 atumve ngira ndabarungikire ico data yasezeranye ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwandikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru kubera iyi si ibirimwo amananiza ikiri munsi y'ububasha bwa wa mubi natwe tukicambaye umubiri kugira ubuzima bwa Yesu no kumumenya bizanana n'uruhagarara rwo kubaho contre le monde utandukanye n'isi bizanana n'ubugumyi umuntu yarabayeho yorohewe abayeho muri sisiteme yo mu isi bizanana no kugumirwa no kuruha no guterwa no kubabazwa bizanana no kumumenya kubera inzira zo kumukurikira no kubana na Yesu bitandukanye na sisiteme yo mu isi rero Nami Yesu arazi yuko ivyo tudashobora kubihabwa n'inkomezi zacu umuntu mu mwete wiwe no mu magara yo kwihata kwiwe ntashobora kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro ahubwo data mu rukundo rwiwe uko nyene mu gukiza k'ubugingo bushasha niko yasezeranye atabara kiza gusa ariko n'ingabire y'igishobora kunesha ivyo vyose haleluya ikiza kunesha kamere kikanesha mosha mabi ya satani kikanesha sisteme y'isi n'ibyihamagara n'ibitandukanye kikanesha ibyo byose n'ikihe n'imana yonyine ubwayo imana rero ntiza gutanga gusa rya jambo ryayo gusa iryo jambo rizanana n'ubushobozi bwa mwemu yera kugira ngo abera babeho bwa buzima bw'ivyabona vy'umuco w'imana hagati y'isi y'umwijima twavuze umwijima ukunze kuzananwa mu gice cya kabiri no kutabona ingabire dufise aho icongera ko niyo mu guterwa no kuruha kwacu tutabonye ingabire dufise muri mwemu yera aba baza kugenda banezerewe atari uko batahuye gusa atari uko babonye atari uko ibintu byameze nk'ibyunga bigakwira byose hamwe neza ariko bafise isezerano ry'uko umwitsa Yesu muri mwemu w'Imana azoza akabana nabo muri ibi byose mu kuza kubana n'abera ndavuga ngo azoza gukemura ibibazo ikimuza na mwemu si ukuza gukuraho ibintu no guhindura ibintu ya icazana ni ukuza gukomeza ngo uyonye azobana namwe azobigisha abayobore mu byo mu kuri byose Yohana 17 azorongora intambuko zanyu azobigisha azobako azokora igikorwa cyose zo kubafasha ngo mubeho ubuzima buhesha Imana icyubahiro hagati ya yasi ikimeze kwa kundi abigishwa baza kugenda batuje baryohewe ayo majambo asubira gushira hamwe wa mugambi w'Imana wose yuko Imana guhera na kera kubera ari rukundo yateguye umugambi w'agakiza kumunyavyaha niyabihisha iravyerekana ivyanditse mu buryo bwinshi no ku bantu benshi imyaka myinshi kugira ngo mu gihe izobishitse abantu bazibamenye ko ari Imana y'ukuri icibuze cyose iragiterana kugira ngo igishitse maze babonye ivyo vy'ukuri vyashikijwe mu mwana wayo mu kwihana no kwizera, bahabwa ingabire y'ubugingo gusha hamwe n'ingabire ya mwemu yera, uyo akabahereza ibikenewe vyose kugira ngo babe ivyabona guhera i Yerusalemu guhera aho bari gushika ku mpera z'isi. Bantu b'Imana, Imana iragahezagirwa ku gikorwa cayo ciza. Aya majambo aradushikana kw'ishimwe ryongereje canke rikabutse rishaje ryo kubona uyu mugambi mwiza n'ingabire dufise muri Yesu, yo gusubira guhumuka amaso kubona ingene Imana ataco yatateguye, ataco yatwimye, ataco itatanze kugira ngo abantu b'Imana bakomezwe mu rugendo barimwo, abataramumenya nabo bahamagagwe ubugira kandi kuza kuriwe, ko atahandi atawundi atakindi kintu umuntu yokora na kimwe kiretse ko mu kumwizera igikorwa yujuje Yesu ariho honye n'umuntu akugwa ku rubanza rw'Imana agahabwa ubugingo budashira. Turagomba gusenga muri ubwo buryo, twongera gushima rwose kuri ingabire ihebuje iri muri Kristo Yesu, kandi tunasaba ngo aho twoba twaratsitaye nk'abera tukananirwa, Imana iduhe kongera kwihana, twongera kubona ingene dufise ibikwiriye vyose muri Yesu. Dusabira kandi dusengera n'abataramumenya ku Mwami Imana bahumura amaso y'imitima yabo bamutse ko Imana ihabwa icubahiro. Amen.